turashimye kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isambira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko miyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu z'ijwi rya Amerika ikaze mbakuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diana nini nahazwe. Uburundi bwaraye buhimbaje umunsi mukuru wahariwe gushigikirana mu kibano abanyagihugu mu ntara zitandukanye z'u Burundi bagoni kinone ku gushigikirana no ku munsi wahariwe uwo mugirwa.
Umuntu yona ashaka kavuga yuko ku gushigikirana atanaho kumeze nko guhagaze kuko ubu muntu icara aba ubwa mbere araba inyungu ziwe.
Imfashanyo ayigihe baza kwitora iwawe nawe gato gufasha tanije fite.
Abanyi bamwe mu banyagihugu mu mihinga itandukanye kanye igize igihugu cy'u Burundi muri make kandi mu karere igisata cha onyukijejo gateka kazi na muntu cahagaritse ibikorwa byacu byose muri Uganda. Turabigaruka ko muri jya nino ku isi amakungu akomeje kuremera abasirikare batembagaje ubutegetsi bwa Nigeria twe bateguriye idoni de hano makuru yose duce ku masonga ni mukanyi sase muri hafi ya radio yanyu. Nongere ndabahikaze njuti bakunzi bijwi rya Amerika makuru yacu tuyahere kuri politike ku mugabane wa Afrika aha makungu akomeje kotsa igitutu abatembagaje ubutegetsi muri Nigeri ni mugihe imisi bahawe yo kubusubiza president Mohamed Bazoum izohera ejo kwa Mungu. Impande ziremereye abasirikare batembagaje ubutegetsi bwa Nigeri sirimwo ishyirahamwe ryo gufashanya mu by'ubutunzi hagati y'ibihugu byo muri Afrika yo mu burengero CDAO iryo shyirahamwe rivuga ko hageze ejo kwa Mungu ubutegetsi rasubizwa minwe ya Bazoum Nigeri izoshigwa mu bihano. Ufaransa nabwo ubikishije kumushikira nganja jeje migendranire yabwo n'ayandi makungu gavuze ko kuneza y'umutekano w'akarere Niger iherereyemo no kuneza kazoza ka Niger ushigikiye bwivuye inyuma umugambi wa CDAO wo kurizamo coup d'etat ya Niger. Ufaransa bwise coup d'etat y'ico gihugu indenza rugero. Umwe mu bategetsi ba CDAO yabyitorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP ko ejo kwa gatanu abajeje ibiro bikuru vya gisirikare mu bihugu bigize CDAO bahuriye ya Abuja muri Nigeria bumvikana ko bibaye ngombwa hazokoreshwa ingufu za gisirikare. Umutegetsi yabwiye AFP mu majambo yiwe ati twaraciye irya nino imikenyero yose tuzokoresha twararimbuye uburyo dukeneye bwose eka twaranize aho tuzorungika ingabo zacu n'ibibanza tuzoshyiramo ingufu nyinshi. Ibihugu bimaze kumenyekana ko vyemeye kurungika ingabo zazo muri Niger ari nkamwe abasirikare bafite ubutegetsi bw'ico gihugu batazobusubiza ejo kwa Mungu birimo Senegal na Côte d'Ivoire. Amasoko y'itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP dukesha ino nkuru ntatomora igitigiri c'abasirikare bazorungikwa muri Niger ari nkamwe hogera ejo kwa Mungu ubutegetsi butarasubira mu minwe yabo bwanyazwe. Igihugu ca Chad kiri mu bifise ingabo zikomeye ku mugabane wa Afrika kikaba gihana imbibe na Niger cavuze ko kitari mu bizorungika abasirikare ico gihugu kitari no muri CDAO tumvikanishije ko gishira imbere ibiganiro. Hagataho ibihugu nka Mali na Burkina Faso bitwarwa n'abasirikare bashikiriye ubutegetsi biciye muri coup d'etat navyo vyavuze ko biri ku ruhande rw'abafise ubutegetsi bwa Niger ari abasirikare babutembagaje vyongera bigabisha ko ingufu za gisirikare zose zizokoreshwa zofatwa mu gusomborotsa intambara y'ivyo bihugu bisanzwe biri mu bihano vya CDAO. Kurundi ruhande umushikiranganje juju migenderanire yo France n'andi makungu Catherine Colonna mu kiganiro yahaye televiziyo mu France France Info nayo yavuze ko ukugabisha kwa CDAO kudakwiye kufatwa minenegwe. Abasirikare batembagaje ubutegetsi bwa Niger igenekerezo rya 30 kwezi guheze kwindwi nabo bagabishije ko bazokwivuna uzo bakoma wese abasomborotsa. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'amakuru agezweho ijya nino ku isi. Igisata cha ONU kijejwe gateka kazi na muntu cahagaritse no munsi kwa gatandatu ibikorwa vyacu vyose muri Uganda. Komisari mukuru w'ico gisata ariwe Volker Turk yavuze ko bavanya karenge muri Uganda kubera leta y'ico gihugu yanse kubandanya amasezerano abemerera kubandanya bakorera ku butaka bw'ico gihugu. Mu itangazo yasohoye ejo kwa gatanu amenyesha iyugarwa ry'ibiro vy'ico gisata muri Uganda Volker Turke yagize ati birababaje ko ibiro byacu muri Uganda bigiye kugara. Imyaka 18 twari tumaze muri ico gihugu, twakoranye neza n'amashyirahamwe haranira agateka kazi na muntu, abanyagihugu bava mu mico itandukanye na leta mu ntumbero yo guteza imbere no gukingira agateka kazi na muntu muri Uganda. Umuvugizi mukuru gisata cha ONU kijejwe agateka kazi na muntu, Khavina Shamdasani, yabwijwe ya Amerika i Geneve mu Swisse ko mu kwezi kwa kabiri kuno mwaka ariho leta ya Uganda yabwira ONU ko itazokongereza ikiringo c'amasezerano yemerera ico gisata kubandanya ibikorwa vyacu muri Uganda. ONU yashimangiye ko bibabaje kubona ikinjwe muri Uganda, kuko kugayo impinga yari kirindende mu isata bimwe bimwe birimo ukubahiriza agateka k'abamenyesha makuru abaharanira agateka kazi na muntu natabwanwe na leta imbere y'amatora rusangi ategekanijwe mu 2026 muri ico gihugu. Itegeko rihasha abakundana bahuje ibitsina riri mu mategeko ONU ivuga ko ikinjuye rikirimo utunenge. ONU ariko irashima ko kubgayo yafashije Uganda gushyira amategeko y'imbere mu gihugu ku rugero rwamwe mu mategeko mpuzamakungu. Ijwi rya Amerika ryarondeye userukira Uganda i Geneve mu Swisse hari icicaro gikuru c'igisata ca ONU kijejwe agateka kazi na muntu, ariko naco yashimye kwishura mu kwa kabiri yamara mushikiranganja jeje migendranire ya Uganda n'andi makungu yari yarungikiye ikete ibiro vy'ico gisata i Kampala, asigura ko igihugu cikwije mu byo gukurikirana agateka kazi na muntu, gutyo ko bitakiri ngombwa ko ONU igumana ibiro vyayo mu vy'agateka kazi na muntu muri ico gihugu. Muri iryo kete ryo mu kwezi kwa kabiri, Uganda yanavuze ko kugara kw'ivyo biro bitazobuza yuko igihugu kibandanya gikorana n'ico gisata biciye mu buserukizi bwayo i Geneve mu Swisse. Eka ni gisata cha ONU kijejwe vy'agateka kazi na muntu cavuze yuko kizogira ibishoboka vyose kugira ngo kibandanye gikorana na Uganda. Ijwi rya Amerika, Washington DC, amakuru y'ijyanino ku isi arabandanya. Muri Pakistani, polisi yataye muri yombi wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu. Imran Khan yatawe muri yombi nyuma y'iminota mike cane ingingo ya sentare yo ku rwego rw'igihugu yegetse ko ivyaha vyo kugurisha bidaciye mu mategeko impano abubahwa batandukanye bahaye igihugu ciwe, yagirizwa kugurisha izo mpano hagati y'umwaka wa 2018 na 2022 igihe yaramutswa Pakistan. Imran Khan yafatiwe mu gisagara citwa Lahore kiri mu buseruko bwa Afghanistan, asezerano gufungirwa mu gashoka ari ku murwa mukuru Islamabad ahasomewe urwo yaciriwe. Kiretse yunguruje urubanza yaciriwe akarutsinda, munyororo yakatiwe uzotuma atongera kuboneka ku rubuga rwa politika mu kiringo c'imyaka 5. Abahinga basesanguye ijwi rya Amerika bavuga ko atamahirwe asigaranye yo kwitoza mu matora azoba muri ico gihugu mu mpera z'uno mwaka. Umugambwe wa Imran Khan watangaje yamara ko uzabamaze kunguruza urubanza umunye politike azi imbere mu bafisi jambo ni junja muri Pakistan yaciriwe. Mu itangazo umugambwe wiwe PTI wasohoye wavuze ko ico wise urubanza ruteye isoni rwaciriwe Khan atakindi rugamije atari ukumuburabuza kamu ntumbero yo kumufuta ku rubuga rwa politike. Imbere yuko atabwa muri yompi, Khan yari yasohoye ubutumwa bwa video aho yavuze ko yiteze guhagarikwa. Muri ubwo butumwa yasavye abayoboke biwe gutekana no gukomera. Icaha Khan w'imyaka 70 yagirijwe yakomeje kumvikana agihakana mu minsi iheze. Ano makuru yose abagezeho hirya nino ku isi nabateguriye nkabampejeje kubashikiriza, mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na Twitter ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahera mu Burundi aharaye hahimbaje umunsi mukuru wahariwe gushigikirana mu kibano. Uwo munsi mukuru wahimbarijwe mu ntara zose zigize igihugu uhereye mu nzego zo hasi kuduga. Abanyagihugu bavuganye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika hirya no hino mu Burundi bavuga ko batishimira uko uwo munsi utegurwa mu kwegeranya imfashanyo. Muravyumva mu nkuru y'ijwi rya Amerika yateguye ice ku bakunzi bayo mu Burundi, mugiye gusomerwa na Thierry Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda.
Umunsi mukuru wahariwe gushigikirana mu kibano watanguye gutunganywa mu gihugu hose ku mitumba yose no mu makaritie yose guhera mu mwaka w'2018. Uyu munsi ukaba warashyizeho n'itegeko ry'umukuru w'igihugu inimero 100/053 ryo kuwa 11 Rusama 2018, aho ryahavuye rihinyanyurwa mu ngingo zimwe zimwe zirigize biciye mu itegeko rishasha ry'umukuru w'igihugu yasubiriye wahora inimero 100/267 ryo kuwa 29 Munyonyo 2021, ari naryo ryisunzwe mu guhimbaza uyu munsi mukuru wahimbarijwe mu bice byose bigize igihugu cy'u Burundi. Uwo munsi wahimbarijwe ku mitumba no mu makaritie mu gihugu cyose, aho byari byegeranijwe byo gufasha abatishoboye n'abahuye n'ibiza bitandukanye, bashikirijwe ibiribwa, impuzu n'ibindi bikoresho biba byavuye muri bagenzi babo. Umushikiranganji Merde Sabushimike atwara ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo gushigikirana mu kiganiro yagiranye na Baburamatari hamwe n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, ubwo bariko bategura iby'uyu munsi mukuru ku igenekerezo rya 2019 ukwezi kw'indwi uyu mwaka, yamenyesheje intumbero yawo.
Intumbero ya Leta y'u Burundi nuko abenegihugu basabwa kwegeranya ifashanyo zitandukanye zigenewe gushyigikira abenegihugu bafite amikoro make cyangwa bahuye n'ibiza biturutse ku ihindagurika ry'ibihe, haba mu kibano, muri komine, mu ntara ndetse no mu gihugu cyose.
Naho biruko bamwe mu banyagihugu bayaze n'abakunzi b'ijwi ry'Amerika bavuga ko gushigikirana mu Burundi atabihari.
Umuntu ariko arabiraba muri iyi minsi, umuntu yashaka kavuga yuko ko gushigikirana atanaho kumeze nko guhagaze, kuko ubu umuntu icaraba ubwa mbere araba inyungu ziwe.
Ko cyo gushigikirana bidashemeye, kuko unabaraza gutora imfashanyo ugasanga hari igihe baza kuyitora iwawe nawe ivyo gufasha atanije ufise.
Kuby'ukuri ntavyo ntavyumbona jewe.
Banavuga ko nibyitwa ko bikogwa, babona ko bikwiriye gusubirwamwo bigatunganywa mu buryo bunogeye umuntu wese.
Vyobaye ku gushaka k'umuntu atawiri wararinda kumwingira
kubera itegeko kabitanga, kandi kumbure nawe ukeneye gushigikirwa nawe ntawonikora.
Ikindi bavuga ni uko bashobora no kubura ibyo bashaka mu nzego zo hasi mu gihe batabitanze. Abandi nabo bavuga ko hari n'igihe hafashwa utari ukwiriye gufashwa.
Ubu nta mwimbo yabonetse benshi nta byo twari dufise, ntugahatwe nyine kuko ugiye gusaba ijambo ntajye baguhezeye ngo bitatanze.
Rero je cyo nabivuga ko mbona ko gufashanya ngo raba umuntu nyene by'ukuri akeneye gufashwa tabibona ari igihe hafashwa utari gufashwa. Byiza rero abo batwaye bacu boza barabaraba by'ukuri bakaraba ubikeneye apana nkunzi.
Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kigaruka kuri uyu munsi wo gufatana mu nda, Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Urikome avuga ko uyu munsi usanze abenegihugu bashonje cyane.
Uyu munsi mukuru nawo ushitse mu gihe abarundi benshi bari mu bibazo bidasanzwe bijyanye n'ubukene, mu gihe iduka ry'ibiciro riva ku bintu byinshi bisa n'iri hanze abarundi. Aha rero twagomba icyo dusaba inzego z'igihugu cyo kwegeranya ibintu bagaburira abantu twebwe mu ishyirahamwe kumwe natwe dushyigikiye, ahubwo dushyigikiye yuko barondera ibintu bafasha.
Mu guhimbaza uyu munsi, indongozi zo mu nzego zo hejuru ziragenda aho zivuka gufatanya n'abenegihugu kuwuhimbaza. Gabriel Rufyiri asanga hari iyindi nzira yo gufasha abenegihugu mu buryo burambye byokogwamwo mu guhimbaza uyu munsi, birimo gukuraho ibibazo bishingiye ku burimyi no mu mashure.
Aho umuntu avuka bagende barahe barya abantu bakenye babaronderera imbuto babaronderera ibya bintu bituma bashobora kuzoba hejo, mugabo umuntu wa muhikiro cy'ibiharage ukamuha kiro kifu ibyo bintu arabitsunga uyu munsi nyine mugabinda uyibwira ko wayirarije n'ibyo byo wayihaye. Dusigaje ukwezi kumwe kugira ngo abana baje mu ishuri, nibagura amakaye y'abanyeshuri, nibaraho abantu batagira mikoro babagurira amakaye babandi babaha imbuto.
Umushikiranganje Imeride Sabushimike ashikiriza kandi ku rugero rwifuzwa na Leta gushikwa ko mu guhimbaza uyu munsi mu gihugu hose rukiri hasi cyane, gusa nta bitigiri byatanzwe. Ariko umushikiranganje yatanze akaro rero ko intara zimbuka cyane ugasanga batanze inica nikize y'ibiribwa byo gufasha abandi akagira ati hari byinshi bigikenewe gukogwa birimo guhimiriza bene igihugu kwitabira igikogwa cyo gufashanya mu kibano
icegeranyo kidashoboye gutangwa tufatiye ku mwaka uheze biraboneka neza ko urugero leta yifuza gushikako tutarabishikako na gatoya ibyo bigatuma nuko kumbure abajejwe kuringaniza no gutegura uwo munsi wahariwe gushikirana mu kibano agashyiramo ingufu zikwiye.
Imyaka itanu iraheze umunsi mukuru wo gushigikirana mu kibano utanguye guhimbazwa mu gihugu cy'u Burundi, aho uhimbazwa mu ndwi ya mbere y'ukwezi kwa munani buri mwaka. Kuri iyi nshuro wahimbajwe kuri uyu wa gatanu ku igenekerezo rya kane ukwezi kwa munani uyu mwaka w'2023. Uwimbuye kurusha mugenzi we wo mu kibano akaba hamagarirwa kumugabanyiriza ko mu byo yimbuye. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Amashyirahamwe atandukanye mpuzamakungu arimo irihuza ibihugu by'akarere ka Afurika y'ibiyaga binini CIRGL n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaye impunzi ku isi HCR atewe umutima uhagaze n'ingene abantu bahunga inshuro nyinshi batakaza ubwenegihugu. Ayo mashyirahamwe yerekana ko ibice 80% % by'abantu bahunze inshuro zirenga zitatu mu Burundi, mu Rwanda, muri Congo, mu Uganda n'ahandi batagira ubwenegihugu. Abarundi bahunze kuva mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na 72 bari muri abo basaba guhabwa ubwenegihugu iyo bahungiye. Inkuru turaza mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Ababyeyi bampunganye kuva mu mwaka w'igihumbi n'amajana icenda na 72 maze imyaka cenda.
Uyu mugabo w'umurundi yaganiriye n'Ijwi ry'Amerika aba mu ikambi y'impunzi ya Nyarugusu muri Tanzania. Igice kirenga c'imyaka yiwe 60 akimaze mu buhungiro. Mu buzima bwiwe yahunze inshuro zitatu.
Mu mwaka wa 1993 mpungana n'abana bane. Muri 2015 nca mpungira Nyarugusu, kandi n'abana nabyariye naho bose ubira yubu ntibitwa Barundi kuko ntibazi ngo tuzoshikira he bizogenda gute. Urumva nta kazoza jewe ubwanje mfise n'abana banje bafise.
Ivyo avuga bishimangira icegeranyo c'ishyirahamwe mpuzamakungu rihuza ibihugu vya Afrika y'ibiyaga binini CIRGL n'ishyirahamwe mpuzamakungu HCR ryitaye impunzi. Izo nzego mpuzamakungu zerekana ko zifise amakenga ko abantu benshi bashobora kuba nk'agati ka waga batagira igihugu kibemera kubera uguhunga kenshi. Ayo mashyirahamwe avuga ko amatohoza y'abahinga bayo yashimikiye ku Banyarwanda bahungiye muri Congo, abakongomani bahungiye mu Rwanda no mu Burundi, hamwe n'abava muri Sudani y'Epfo no muri Congo bari mu Buganda. Ayo matohoza yerekana ko abenshi muri abo batagira ibibaranga vyo mu gihugu cabibarutse, abana bavukiye mu buhungiro nabo ntibandikwe. Ababangamiwe cyane n'izo ngaruka mbi n'abamaze imyaka irenga 20 mu buhungiro, hamwe n'abana babakomoka ko n'abuzukuru bavukiye muri ubwo buhungiro. Uyu mugabo agira kabiri yaganiriye n'Ijwi ry'Amerika ababyeyi biwe bamuhungukanye mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na 90 asubira guhunga ubugira kabiri atani imyaka 10 aramara mu Burundi. Arabizi neza kuko ubu nawe yasubiye guhungira ubwa gatatu muri Tanzania, yaravyariyeyo n'abana batari bake.
Imbyaro 8 abo bana biragoye nta bwenegihugu bafise bitwa. Umuntu rero arashobora guhunga kenshi akisanga ata bwenegihugu akifise.
Muri raporo y'abahinga ba HCR na CIRGL bahanura ko ibihugu byahaje indaro bene izo mpunzi zitakimenya amamuko yazo vyo ziha ubwenegihugu. Abo bahinga basigura ko bene abo bantu bataba bakingiwe n'amategeko mpuzamakungu ku rugero rwiza. Ico bikoze iyo raporo ivuga ko kuronka ubwenegihugu bitoroshe, ndetse ko buronka 1% ku bandi nabo no kongereza ikiringo c'ubuhunzi biguma ari umuzi w'ibuye. Aba Barundi babona ko uwo ari umuti, yamara bakavuga ko intambara zidahagaze icyo kibazo kizokwama kigaruka.
Aho bigeze ubu nasaba ko iki gihugu cyombo bwenegihugu kuko ni naco nisunze kubamwo cyane, nabyariyemo n'abana benshi.
No gusaba ubwenegihugu aho ugeze usanga bigorana kuko nta rukaratasi rw'amavuko ubwa mbere ubufise kw'icyo gihugu. Urumva nka jewe haba mu Burundi kubera guhunga no kongera umuntu yiruka ibyo bipapuro ntabyo bashobora kuguha
ingorane abo bahinga ba Seyreje na Aser bemeza ko zikomeye nuko ibice 8% by'izo mpunzi aribo bafise ibibaranga haba ibyaho bahungiye cyangwa ibihugu baturukamo izi mpunzi z'Abarundi zimaze guhunga inshuro zirenga zitatu zirahafitiye inyishu
akarere kirabiye hirya ibihugu byose bifise impunzi gutanga ibipapuro by'amavuka intambara zihere abana bacu ntibashobore kuba botakaza ubwenegihugu cyangwa ngo bahunge bisubiriza nk'uko twebwe byagiye bidushikira
igihugu cy'u Rwanda gitangwa ko akarorero kugiha abana bavutse ibyangombwa mu gihe muri Congo abahunze bafise ibyangombwa byerekana ko bavukiyeyo batarenga ibice 28% kubangiye mu Buganda naho bakaba ari ibice 6% abahinga ba Seyreger na Aser bahamagarira ibihugu by'akarere k'ibiyaga binini bya Afrika guterera bimwe biboneka mu kurandurana n'imizi ingaruka ziterwa no kubura ubwenegihugu bitewe no guhunga kenshi wundi mote ku bwa Aser na Seyreger no guhindura amategeko yorohereza abahunze inshuro nyinshi cyangwa bamaze igihe kinini mu buhungiro kuronka ubwenegihugu hamwe no kwemera kwandika abahunze naho boba barengeje imyaka kubera iwabo batakironkayo ibibaranga mu mwaka w'ibihumbi 2014 n'ishyirahamwe mpuzamakungu Seyreger giha ikiringo cy'imyaka 10 kugira ngo rirandurane n'imizi icyo gihita ukutagira igihugu muri ako karere kubera ubuhungiro bw'igihe kirekire byemeza ko naho hasigaye umwaka umwe iryo sekeza atakinini ryashitse ko n'ishyirahamwe mpuzamakungu yerekana ko ubu ibitigiri by'abatagira igihugu kibemera mu Burundi mu Rwanda muri Kenya mu Buganda na Sudani y'Epfo barenga 300,000 ibitigiri kanone ntibizwi neza ayo mashyirahamwe avuga ko barenga bo inshuro nyinshi hagiyemo ababakomoka ko ubona ko n'ibyo biharuro byavuye mu bihugu bike nk'uko ayo mashyirahamwe mpuzamakungu abimenyesha Pierre Clavier n'inkuru ku bw'ijwi rya Amerika
Ihugu 16 kuri 32 byari byatanguye rino higanwa n'ivyo byaraye birose uburenganzira bwuzuye bwo kuzokina inkino z'igice 18 gishira icyanyuma ni ibihugu 16 ariko rero n'igishimishije nko ku mugabane wa Afrika muri ibyo 16 bitatu biva ku mugabane wa Afrika ingene rero inkino zitegekanijwe kuzogenda nuko inkino zizotangura kuri uyu wa gatandatu aho umugwi seruka y'igihugu w'Ubusuwisi uzotara mu itwe na Espanya mu gisagara cha Auckland muri Nouvelle-Zélande inyuma y'ugo rukino hazoca burukino ruzoca ruhuza mu giseruke y'ugo wa Japan no mu giseruke y'ugo wa Norvège mu gihugu cha Nouvelle-Zélande na cyonyene izindi nkino zizoca zibandanya ku munsi w'Imana ahategekanijwe izindi nkino zibiri aho mu giseruke y'ugo w'Uholande canke wa Pays-Bas uzoshutara mu mitwe no mu giseruke y'ugo wa Afrika y'Epfo bita Banyana hanyuma inyuma y'ugo rukino hakazoca kurikira urukino zohuza mu giseruke y'igihugu wa Sweden no mu giseruke y'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku munsi wa mbere hazoca bizindi nkino zibiri mu giseruke y'igihugu w'Ubwongereza uzocutara mu mitwe no mu giseruke y'igihugu wa Nigeria hanyuma igihe cy'isaha 2:30 z'ijoro masaha ngaha muri Australia no ku mu giseruke y'igihugu wa Australia uzohuza ubwayi na Denmark inkino zibiri za nyuma zikazoca zikinwa ku munsi wa kabiri aho mu giseruke y'igihugu wa Jamaica uzocutara mu mitwe na Colombia hanyuma mu giseruke y'igihugu Faransa ugaca ukina n'igihugu cya Maroc.
Afrika twagize amahirwe imigwi itatu kuri ine yashoboye kunguruza n'ikiye cyatangaje.
Nimboneka rimwe nibyo nihiganwa rya mbere ryitabwe n'ibihugu byinshi ariko rero ibihugu byaserukira Afrika byahura ari nka bine nyene ariko rero igitangaje nuko ari ryo rya mbere mu mateka y'umupira w'amaguru na cyane cyane ku bihugu biserukira Afrika kubona ibihugu bitatu bironka uburenganzira bwuzuye kubandanya inyuma y'inkino zo mu migwi.
Ijwi rya Amerika tubandanize ku gakino Combo Taxi.
Combo Taxi.
Combo Taxi.
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi. Taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi. Taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi. Taxi ya Grand Lac.
Oh. Madam, kabate kangu kama mshware kanaisha, kama kikalike nukupasa njo kamwisho, kwa profe mama, jikazi mama angu. Basi niambi nipite gauche au droite.
Oh ya, tubanda nyiri barabara njene.
Sawa mama. Mbo mimi na magari za mingi kwa mbali. Na njoo ya kwanza mimi naona kuna kwa mbuteaje hivi mwa nje ya Rusangi.
Nishofira habane zumu. Ingena yagendera mu barabara hagati.
Bera hivi umwana ume ni mwenda bazimu au haiko au hivi?
Mbo nime ngari karaguha galika. Kana ka gusaba shimitsi. Eh? Ndio ingera guma hindukirira ya binyima yiyi.
Kwanza iko na kimbia nini huyo? Iko sana mwenye elfu sawa utaweza naona mzimu. Eh eh ona shima pale, shima mama kabisa.
Yawe.
Si ni kwambia mtu ni mwenda bazimu iko sawa.
Mba mfungurire. Mungu ari mabantu.
Yuko kurudia kumenga tegugo. Ina vingine mimi. Mungu na ari sana.
Sasa kama sifungule mimi atanyaribishia gari na kwambia mama.
Ni mugurura na haka.
Ariko sema afungui. Yawe. Tatume. Urakoze cyane. Nyamureka katusubire duhunje vuba mwaba.
Ngo duhe.
Katari ko ariko sumakaza.
Nirudie nyuma. Jua nini? Kwanza nitoke mu taxi yangu. Aone kama niko na client hapa kwa ananifanyia tu fujo
hivi. Yuda tawe. Oje we, mimi subiza hare ha. Bari zaka kunyicha. Erika nanye ndo mushoferi nkawo. Ariko tagisi yangu rwose bahisigaranye.
Ulifanya nini?
Charles, hari umushoferi w'umunyamahanga wagonje umwana riruka. Nuna bashoferi bose babaje mahanga banyura hanga hirusanye. Bari wiga bukwani. Shofi, kandi nyama rina mana kugira. Nuko rwose utakomeza ngo uje hare ha. Umva. Cyane ko ndawe uri umunyamahanga. Ndakazi kawe nawe. Cyetse nibushaka kuzira nyama rusange ziguhonda gura nawe cyangwa zikabazana kwica
mana yanze uwo muntu uri kuravuga tegeza kuba ari umwana wanje n'ukuri bahezeje kumpamagara ngo umwana wanje baramugonze ngo kandi n'umushoferi ngo twara amataxi y'abanyamahanga ngo yamugonze ngo none ngo bamubuze ngo yaciye yiruka gushika naye amasaha ntibaza ahantu hari bondanye turabe ko twoshika iningoga
ngo n'umuntu wawe koko madara karaga umukara kawe mbese madara rwose nkurahiye mama rwose yamunabwe nabishakaga pe baba Yego natwe. Ahubure mwana rwose niwe rwose wakoza makosa yambutsa tabanje kureba.
Kumbe niwe wangoga uyu mwana. Hanyuma ukacuhunga none mu butabarize.
Yo ntabwo nabishakaga rwose. Ko kurumbura mwana ari cyo twafaka ko. Rwose n'ukuri fasha rwose kuvuga ni rwose ni impanuka nagize pe. Kayiwe waya nshizurwara rewe ndoma ari kugira mama da.
Kumongera mwana wa bahanye
mukaje
mama pardon prema nawe meche uwe kumko mbaya na kwanza huko umsema bongo kama tu akiapo na sasa tambia mimi ni mwingine njoo malivifana shapo ni wenjo malivifana ulitaua ule mtoto kweli wewe ndio kwanza ulivitume mimi vyote uko responsable
hanyi makati tangura kubeshera bana
anadanganya prema
ngo nuve kitongo nubgana bubi kubga bantu birusanzwe
jiwazi
kumba liwe ya kosa
mata nyamara wa
Zobin, urumwe cyane uri gitura gahura
ndumubaya.
Shofi, mwashira guje hagati yacu. Ubanze umundekere genda mwerekije.
Ubana pana.
Imbere yuko abandi bashika ngaha
kwa Messi. Kwanza Saiko kamata njone na polisi wambia verite utoseme kama wonjo uko responsible.
Wewe wewe polisi kwako.
Au mwashata diskita ta kitu kabisa pale. Wewe njo molitume yote makosa ni yako. Panafasha kupinira kabisa.
Kosa
yenu. Sisi ya hivi kweli. Una mifano unavitaka? Kisho nanza vichavisho unadanganisha bengine.
Iba bivyo bintu. Ningira mama kare abantu biwacu. Nitwe tukwitwarira twebwe nyene kuri police.
Kwacha kwanza na ile. Usikie doki hizo nyenye alikuwa na kiasema. Eh anasema sasa ni bashoferi bote. Jushi yetu njoo watu batuseme mubaya. Shinjo watu bani katatu ya ribe ya station njoo bawaje.
Na mishaka.
Ile ni kupoteza baba shoferi ba étranger nani? Valeur. Fito huko.
Chari kiganiro combo taxi. Igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac.
Kumbo taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
Akano gaduce dusozera makuru n'ibiganiro twari twafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhara bose mu itegurwa ryaryo kuri micro mari kumwe na Joy Diane ni nahazwe ku izina rya bagenzi bacu bose ndabikibanwe ndayifuriza kwandanya muranirwa mu byo muri mu byose naho butaha.